twabyakiranye umunezero cyane, twari twabirondeye, wabonye yuko twari twagerageje kurondera abakinnyi bakomeye, twari twiteguye kabisa kugira dushobore gushika kure, ndetse n'ubunye akaba ari byo turiko turarondera kugira dushobore kumenyekanisha Uburundi muri Afurika mu rukino rwa basket.
Dinamo Basketball Club iri mu itsinda rizakinira muri konferansi yiswe Kalahari. Ni ku nshuro ya mbere iyi konferanse igiye kuba, imikino yanyu izabera kuri arena ya Sandbeat iri mu mujyi wa Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ukurikije uko ubona aya makipe muzahigana, aya makipe murayabona gute?
Nk'uko mubivuze, amakipe asanzwe akomeye, kuko urinze uba muri 12 muri Afurika urumva yuko utaba woroshye, ariko natwe turiko turagerageza uburyo bwose kugira natwe dushobore kuja guhangana n'ibyo bihugu bisanzwe turi kumwe muri groupe.
Muri ibyo bihugu muri kumwe muri iryo tsinda ryanyu, mwebwe na Fudoraba ni mwebwe bashya, amakipe Cape Town Tigers na Petro de Luanda amaze igihe akina muri iri rushanwa, niki murimo gukora kugira ngo mwubake ikipe yanyu muzajye guhatana guhera itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwiteguye neza?
Nk'uko dusanzwe tubizi, ikipe ubuze z'ubwa mbere zitaje amahiganwa, mugabo natwe twaragerageje kurondera abakinnyi basanzwe bafite ivoye hejuru bamenyereye amahiganwa we nayo, kugira dushobore kujya guhangana nabo, natwe tubereke yuko hariyo igihugu gifise ekipe, gifise ekipe nziza kandi ishobora guseruka. Tugira ubwoba kubera ari ubwa mbere, kuko nabonye imbere yuko bahashika baragiye inshuro ya mbere, natwe nitwajya mu nshuro ya mbere tuzogerageza kwerekana yuko dufise basket ya karite.
Bwana Nzeyimana, kujya muri aya marushanwa cyane cyane iyo bigeze muri za conference bisaba uburyo, bisaba ubushobozi, mwebwe nk'ikipe muhagaze gute ubwo buryo murabufite?
Nk'uko bisanzwe bihari, turi muri faza aho bare fata mu mugongo ama ekipe yashite kuri icyo gice, rero nibaza yuko naho buryo butigera gukwira turagerageza gutereza ibyo byinga kugira turabe yuko twoyitaba atangorane n'imwe tugize.
Muri za bare zashize, icyo twagiye tubona nuko ku munota wa nyuma amakipe ahabwa uburenganzira bwo kongeramo abakinnyi bashya mu makipe yabo, ariko ugasanga rimwe na rimwe kubera umwanya mutoya abo bakinnyi ntibamenyerane n'abasanzwe bakinana, hari gahunda yo kongera abakinnyi bashya mu ikipe yanyu?
Yego, tumaze hafi ukwezi kurenga twitegura abakinnyi bakomakomeye n'abakoci baraje, tumaze kudevelopa umukino umwe biboneka neza yuko tuzoyitabira twamaze kwitegura kandi tumeze neza.
Intego yanyu mufite muri iri rushanwa ni intego ki? Murifuza kugera he?
Twe turifuza gushika muri finali, turifuza gukina playoffs tukagera Kigali, ni objective ya mbere dufite.
Waruvuze ko hari abakinnyi bashya cyangwa se amaraso mashya mumaze kuzana mu ekipe, ku bantu badakurikirana hafi umugwi wanyu, mwagerageza mukatubwira izo mbaraga nshya mwazanye mu ekipe zingana gute, ni izihe?
Turafise abakinnyi batanu bashasha, hariho uwo no kwita umusenda yitwa Murakinyo, turafise umumemerezi avuye muri Tanzania yitwa Brighton, turafise umuerie yitwa Judeng w'umunyasudani, turafise umusenegale yitwa Maktagey, hariho n'ahandi twagiye turaronka abakinnyi amatalo b'abarundi bivuri wa hanze bemeye kuza kudufasha, aho navuga nka uwitwa Simu.
Bwana Yves Nzeyimana, umuyobozi wa tekinike mu ikipe Dinamo ya basketball mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze namwe.